icyabaye nuko mu mwanya mutonya habaye umwotsi. Uyo mwotsi rero ubonetse muri berbe uraba mwinshi ukaca mu nzira wa urucamwo, hama umwe urarengera ku ruhande, uringeye ku ruhande abantu baca baragira ubwo babibonye baca batangura kumenyesha muri radio RPA bica biratura yuko berbe ihiye. Kubera ndibaza ko byari byavuye umunsi hari bihuha yuko berbe ishobora guturigwa.
Ivyo bihuha vyo babiva kuki? Ni kuki haciye hatangazwa amakuru gutyo yoba ataranatozwa icigwa nk'umumenyesha makuru mwokura muri ivyo bintu? Nk'iki
icyabaye no kubera mukwiye kuguriza mu mutwe yuko mukibuka iby'isoko byabaye mu mwaka uheze. Isoko ryarahiye kuva kirya gihe abantu bagumye bafise ivyiyumviro bibi, biyumvira ko isoko rishobora gusha, ko ikindi kintu gishobora gusha. Berbe imaze amezi nk'atatu ivugwa ko ishobora gusha, rero hari abantu benshi umengo bari barindiriye ko berbe isha, bibaza yuko hari umuntu agomba kuyiturira, ko abantu bo mu butegetsi bagomba kuyiterurira. Rero icyo kintu cyariho, kiriho mu byiyumviro, mu mitima y'abantu, nicyo gituma abantu benshi bake bashoka bavyibaza batabashika bavyemera.
Mbega hoba hamaze gutohozwa hakaboneka nk'amakuru avuga igituma abantu bo babibaza ko iyo make yoturigwa?
Urumva rero cyabaye kuva cya gisoko rihiye mu Burundi, twavuga yuko abarundi bigabuye kubiri, hariho bamwe bazi biyumvira mbere byavuga ngo barishikire byabindi kukumenya ijana ku ijana bibaza yuko isoko ryaturiwe n'abantu baba bari mu butegetsi, hanyuma bakaba bibaza ngo bagomba guturira na berbe ngo kubera ngo baba bagomba kwiba amahera cyangwa ngo hambakwira ngo bace babinyegeza. Rero hari abantu babyemera. Ku rundi ruhande hari abantu bavuga ngo ibyabaye byose ni akisida. Rero iyo migwi ibiri uno munsi n'imigwi idahuza, ni migwi ibiri itavuga rumwe itayaga, abantu batiyumvira kumwe cyane cyane naho biva.
Icyo cuka kibi cy'ukwikekana eka cy'ukwambikana ibara coba kiva kuki muri rusange?
Ndibaza ko biva kuri ibi byitwa intolerance, ibintu by'uko by'imigwi ibiri itagishaka kuvugana. Byabije mu Gifaransa bita radicalisme, ni ukuvuga abantu bafata guhagarara bakarenza urugero, n'ugishaka kumviriza uwundi ugatangura kugira byari bya diabolisation, ukibaza ko uwundi umengo ni umwika yindi gikoko. Ni ingenda kw'akarorero uno munsi mu Burundi, ndibaza yuko nk'umuntu uhagarara hano akavuga ngo nyabuna ngaha baratanguye kwityana, ariho abantu boca bavyemera bacyane yiyumviriye n'ikintu. Urumva rero ko ari gire mu gihugu hariho n'inkigwara ni nk'akaranda kafasha abantu, kandi karanda kabi kubera atawuzi gishobora kuvamo. Nicyo gituma usanga mbere nk'Uburundi muriyoni babushira mu bihugu byitwa fragile bya bihugu umengo bikigwaye.
Uruhara rw'amaradiyo rwoba uruhe muri iki gihe haboneka ko hariho imirwi isa n'itiziranye?
Ndibaza ko uruhara rw'amaradiyo ari rimwe rimwe, ndibaza ko barabigerageza kandi kuvuga uko ibintu byagenze, kuvugisha ukuri kugira ngo abantu bamenye ukuri. Ariko uruhara rw'amaradiyo runininya rugwiriza kuba ahantu h'ihuriro, iyo migwi itakivugana yohurira kugira ngo iyage, baraba abantu yuko botangura kubona ibintu kumwe, ko bose bamenya ko kazoza ku Burundi karaba twese, karaba abarundi bose, umugwi wose baba barimwo. Kubera abantu batabonye yuko bikenewe ko bajya hamwe batangure gukorana, ntihagire uwiyumvira ngo ndakumira uwundi cyangwa uwundi ngo ndamukura ku ngugu cyangwa ndagira iki, tuzoja mu ngorane.
Mu guheraheza, mu gusozera, Mushyana Hezras Ndikumana, hari ikintu nk'abategetsi ba cyane cyane barongo iyo banke bari kuba bakoze kugira ngo icyo gihuha ntikirinde kuba?
Ikibazo cya communication zandi zo gutanga inkuru, ndibaza ko abo muri banki bari kunyaruka kugira ngo bavuge ibindi byagenze, bavuge biri ku biraba, bahumurize, bavugire ku maradiyo yose, baze baribuka ikintu kimwe. Uno munsi hejo mu ijoro bagiye kuvugira kuri RTNB ya radiyo y'igihugu, uno munsi siyo randiro ya mbere yumvirizwa. Iyo bari bakwiye kuca bavugira ku maradiyo yose kubera bamenyesha abakuru niho bari, kugira ngo hose abarundi bumvirize, aho bumviriza hose bamenye ibiriko biraba, banyaruke gutanga inkuru, banyaruke kuhumuriza, hamana cyane cyane abantu bareke kuza barakokeza abari bo bose.
Izdras Ndikumana, umumenyesha makuru ategura makuru iradio mpuzamahanga RFI hamwe n'ibiro bijeje gutangaza makuru AFP. Murakoze cyane gose.
Namwe mwakoze.